Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri siya 18 muri komuna Jewi Diane nahazo indongo y'ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi.
Iyi nzara tunafise mu nkambi ni nayo dutera kuja mu barabara cyamenyereye. Ikindi nasho tushise mu barabara barasaba ibyangombwa by'ikijiko. Twerekanye iby'ikirefije ibemera badusha mu gasho.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, agaruka ku kibazo cyo kutaronka ibyangombwa bibafasha gukora umwuga wabo, kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye impunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu zigikambitse imbere y'ahakorera ibiro bibitaho bya ONU HCR. Turazigaruka ko handi hato muragume hagati ku maradiyo yanyu, ariko mwa muramenya yuko inyota n'inzara bigomba bibakureho gushika ino saha nta urabagera ko ni mukanya. Imbere y'amakuru yose nce ku masonga n'andi ndabafitiye, mbanze ndabwire muri make kuri nani ruhurikiyemo. Amashiramwe arenga 200 adakiranira inyungu za politike muri Sudani y'Epfo basaba ishiramwe ry'iterambere muri ako karere IGAD, umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'amakungu kuremera impande zirwana muri ico gihugu kugira ngo zihagarike intambara mu gihe yimirije ibindi biganiro vy'amahoro mu kwezi kwa gatatu. Igice ca kabiri c'ibiganiro vyabaye mu kwezi kwa kabiri tariki ya 17 ya Addis Ababa muri Ethiopia vyaheze ata amasezerano bashitseko. Amashirahamwe mu rwandiko yasohoye kuno wa kabiri yasabye ashimitse abahuza barungitswe n'ishirahamwe IGAD gufatira ibihano abaca kubiri n'amasezerano yo guhagarika intambara yumvikanywe ko mu kwezi kwa 12. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hasaba inama ijeje umutekano ku isi kwemeza uguhagarika intambara y'iminsi 30 muri Siriya kugira ngo bafashe abantu 400,000 bugarijwe mu buseruko bw'igisagara ca Ghouta. Antonio Guterres arongera akavuga ko abarwana kurekura abanyagihugu 700,000 bakeneye imfashanyo yihuta bobafasha kugira ngo bafashe abanyagihugu bakeneye imfashanyo. Antonio Guterres yabwiye inama ya ONU ijeje amahoro n'umutekano ku isi ko ibiriko bibera mu maso y'amakungu ngo muri Siriya atari byo kureka bikabandanya gutyo kandi aragahomera bunwa. Abagize akanama ka ONU uko ari bihugu 15 bariko baraganira ku ntego y'itegeko rishira mu ngiro ako kamo ka ONU ko gutanga gahingwe k'iminsi 30 atantambara muri Siriya. Iryo tegeko rishobora gutogwa kuri uno wa kane, ariko ntibiragaragara ko abagize akanama ka ONU bose bahava bagira ico babyumvikanye ko. Muri Nigeria haraheze iminsi 3 abana b'abakobwa 111 bazimiye nyuma y'igitero cya Boko Haram ku ishuri ryabo mu gisagara cya Dachi ni muri leta ya Yobe mu buraruko bw'igihugu. Ababyeyi bafise impungenge ko nabo bashobora kuba baranyurujwe. Aha tukibutsa ko abana b'abakobwa 276 banyurujwe na Boko Haram mu ishuri rya Chibok hari mu kwezi kwa kane ko mwaka w'2014. Kugeza ubu 100 muri bo ntibaraboneka. Kuno wa gatatu ababyeyi benshi bakaba bari bagiye ku ishuri gisumbuye rya Dachi barondera amakuru y'abana babo. Igipolisi ca Nigeria n'ubushikiranganji bw'indero bo barahakana ko banyurujwe, bagasigura ko Boko Haram yasanze abanyeshuri n'abarimu babo bamaze guhunga, ariko kugeza ubu ntibarabasha gusobanurira abavyeyi aho abana babo bahungiye. Agahinda n'amarira ni menshi muri iyo miryango. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Mu ikambi ya Kiziba mu Rwanda naho nyene muratwumva atankomanzi
iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Iwanyu mu ntara
na karyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
nongire ndabahe ikaze no munsi ni wa gatatu impunzu z'abanyekongo zo mu ikambi kiziba mu gihugu cy'u Rwanda zirirwa zikambitse imbere yahakorera ishami rya ONU gitaho impunzi RCR mu Rwanda mu byo basaba barasaba gutezurirwa kudufungurwa baronswa ari duke cyane gose mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana aracakurikirana ico kibazo kuva kigitangura Claude amahoro ngaho mu Rwanda
amahoro
byane ubu ibintu byifashe gute bigeze
urebye ibintu biragenda birushaho kuba bibi ku ruhande rw'impunzi kuko aho ziri zigotewe aho zikambitse uri usohotse muri bo ntabwo yemererwa kongera kwinjira ndetse n'abaturutse hanze bashobora kuba hari ibindi babazaniye byaba ibibafasha kubatunga cyangwa se n'imyambaro n'ibindi ntabwo bemererwa kwinjira ni ukuvuga ngo baravuga yuko ubungubu ubuzima buri kugenda burushaho kuba bubi kubera ko n'abashoboye gukusanya udufaranga bari bafite bakagira abo batuma guhaha igipolisi kirabemerera gusohoka ariko kugira ngo bongere binjire bagaruye ibyo bavuye guhaha ni ikibazo kubona amazi nabyo ni ikibazo gikomeye kuri bo kuko ngo amazi umurongo wabazaniraga amazi aho ngaho bawukuke uburyo bavuga ko ibintu bibagoye cyane ubu buzima burushaho kugenda bumera nabi mu by'ukuri uhageze urasanga nk'abana twabonye barimo bakarabya barabakarabya amazi mabi bakoresheje ibindi kubera ko nta yandi bafite kubona yo kunywa ni ibibazo ndetse urebye ubuzima ntabwo bworoshye na gato ubu ngubu
ugereranije abari bahari kuva bigitangura ku munsi wa mbere n'ino saha barongerekanye canke kumva hari abari ko barasohoka ntibemeregwe kwinjira igitigiri gisa nk'icagabanutse
ku munsi wa kabiri ejo nibwo bari baje ari benshi abari baturutse mu nkambi ya Kiziba mu bari basigayeyo ariko uyu munsi urebye baragenda basa nk'aho baba bakeya kubera ko abari gusohoka biremewe ariko kongera kwinjiramo ni ikibazo haba abagiye bagiye guhaha cyangwa se gushaka izindi serivisi hanze ubwo baraherayo bivuze ko rero umubare wabo ugenda ugabanyuka kubera ko ntabwo kwinjira byemewe abasohotse ni ikibazo gikomeye cyane kugira ngo bongere binjire basange bagenzi babo aho bari ku biro bya HCR
uratubwiye ko hari kirimo abana bari ngaho bari kubakarabishwa amazi atari na meza hari ubuvuzi buhari uramutse agira ikibazo cyo kuvugwa araronswa umuganga bimeze gute
uretse abasanzwe ari abaganga wenda mu mpunzi bari barabyize nta wundi muganga uri guturuka hanze ngo aze kubaze kubavura ndetse mu kanya gato ubu tuvugana nk'aho twari tuvuye batubwiraga yuko n'imiti bari bafitiye abashiranye ku buryo no kugira ngo babone iyindi iturutse hanze bo bivure ubwabo kuko bari bifitemo abaganga nabyo byababereye ikibazo gikomeye kuko urasohoka wagaruka ntibakwemereze kwinjira ku mpamvu iyo ariyo yose yaba yatumye usohoka ni ikibazo rero bavuga ko gikomeye ku buryo serivisi z'ubuvuzi bagombaga kuba bari kwikorera ubwabo nazo ntabwo ziza gushoboka kubera ko imiti nta handi bayikura uretse gusohoka bakajya kuyishaka hanze ndetse bambwiraga ko hari n'amafaranga bari bagerageje gukusanya bavugana n'umuturage utuye hafi aho ngaho kugira ngo abemerere kuvoma ku kigega afite bamuhaye ngo ibihumbi 800 ariko kugeza ubu nabyo ni ikibazo ntibashobora kugera aho ngaho ndetse nawe ngo ntabwo barimo kumubona kandi bamaze kumuha amafaranga
Claude ejo wari wadutangarije yuko ishami ryitaho impunzi RCR ryari ryashize ico kibazo mu minwe ya leta y'u Rwanda n'ubu niko bikimeze hari abategetsi ba leta y'u Rwanda baraza kumva izo mpunzi ziri mu minwe yabo canke abakozi ba RCR baraza gutanga ijambo ry'impumure kugira ngo tumve iyo biko biterabije
kugeza ubu HCR ibyo yatangaje ejo umuyobozi w'ishami rya Karongi bwana Mark Roda ibyo yavuze na nibyo ngibyo ntabwo ishya aratangaza kuko ahaheruka ejo mu masaha ya 8 ubu tuvuyeyo batubwiye ko uretse umuyobozi w'igipolisi mu karere ka Karongi ndetse na meya w'akarere ka Karongi bahageze mu gicamunsi cy'ejo bakababwira ko babasaba kwivangura abana n'abagore bakajya ukwabo ndetse noneho n'abagabo n'abasore bakajya ukwabo ariko batubwira ko cyari gisa nk'iterabwoba nta gisubizo babazaniye mu mugoroba hagana nko mu basambiri ubwo twari dusohotse aho ngaho bari bavuganye n'umuyobozi w'igipolisi mu ntara y'iburengerazuba atubwira yuko batababuza gusohoka ariko kwinjira byo ko badashobora kubyemerera na gato kuko badashaka ko umubare w'abantu bari aho ngaho ukomeza kugenda wiyongera ubu ngubu nabwo mukanya twagiye kureba abo bavugaga ko batangiriye bari bagemuriye abari hariya basanze hari abapolisi benshi cyane basa nk'abambariye urugamba babatangiriye ndetse umuyobozi tuhasanze warukuriye abo bapolisi baraho yatubujije gufata amafoto cyangwa kuvugana nabo ariko byagaragaraga ko abenshi bari abagore n'abana bari bafite ibyo kurya bapfunyitse bimwe bapfunyikishije ibitambaro ntabwo twabashije kumenya ngo ni ibyo kurya bwoko ki ariko ni ibyo kurya bari bajyanye bagenzi babo abapolisi batubwira ko badashobora kubemerera ko bagenda natwe bakina uburenganzira bwo kuvugana nabo.
Urakoze cyane rwose Claude Ganza Munyamagana, ugume ngaho kugira ngo uze uratubwira aho bigeze ku mwanya ku mwanya. Hama abakunzi b'Ijwi rya Amerika tukabatumira mu kiganiro muri Isanga igihe c'isaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri ico kibazo c'impunzi z'abakongomani zimaze hafi imyaka 22 mu gihugu c'u Rwanda. Mu kanya isase tuza kubabwira ivyerekeye agateka kazi na muntu mu biyaga bigari. Ibihugu vy'u Burundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyagirizwa ko mwaka w'2017 vyaburabuje bikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi biri mu rucegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu gitagateka kazi na muntu Amnesty International casohotse kuri wa kane mu gatondo. Ivyo bihugu vyo mu biyaga binini kandi biregwa ko vyatoteje agateka kazi na muntu n'abajejwe kugaharanira. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi Eloge Willy Kaneza yasomye ico cegeranyo aratubwira mwe mubirimo.
Nubwo atari ku rugero rungana, ico cegeranyo cemeza ko muri ivyo bihugu bitatu vy'akarere k'ibiyaga binini abajejwe intwaro, inzego z'umutekano n'ubutungane baranzwe no gutoteza abatavuganwe n'ubutegetsi, amashirahamwe yigenga n'ibinyamakuru muri rusangi. Icegeranyo ca Amnesty International kivuga ko mu mwaka w'2017 nko mu Burundi hakomeje kwibonekeza ihonyangwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro no kuja hamwe mu mashirahamwe na inzego z'umutekano zagirizwa amabatari make harimo ubwicanyi, kunyuruza, guhoho hotera no kubarezi gufa abantu. Nata bitigiri ritanga Amnesty International yemeza ko bamwe mu bagize iperereza igipolisi n'igisirikare bahohoteye abantu babaziza ko batavuganwe n'ubutegetsi. Rikongera ko kwivyo vyabaye mu gihe amadosiye y'ubwicanyi n'ayandi mabi yagirizwa abajejwe umutekano yo myaka y'2015 n'2016 atari bwave mu nzira. Muri ico cegeranyo kandi havugwa ko n'imiburiburi abakenyezi n'abigeme 49 bafashwe ku nguvu na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu mwaka uheze. Amnesty International ibandanya rivuga ko abantu benshi muri uwo mwaka bahagaritswe hata mitahi banje gusohorwa. Abanywanyi b'urunani rutavuganwa n'ubutegetsi rw'amizero y'abarundi babuzwa gukora amanama na bamwe mu bajejwe intwaro n'ipolisi nayo bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu barafungwa. Iryo shirahamwe ryemeza ko ibitigiri vy'impunzi z'abarundi vyagabanutse mu mpera z'umwaka gushika ku 391 111, ariko ko abarundi batari bake bavuze ko bakorerwa amabi atandukanye igihe bafatwa bariko bashaka guhunga igihugu. Uyu mwaka uheze kandi Amnesty International ryemeza ko abarundi benshi bahunze igihugu bitewe n'amafaranga yo murengera basabwa yo guterera amatora, rimwe na rimwe bakanasabwa yo batazi yaja agatangishwa kandi n'abatafitiye uruhusha harimo ubwaruka bw'imbonerakure. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho ico cegeranyo kivuga ko ibijanye n'uburenganzira bw'abahanira agati y'akazi na muntu vyunyutse mu 2017. Amnesty International ivuga ko ubwicanyi bwabaye muri Kasai bwahitanye ibihumbi by'abantu, ababo miliyoni bahungira hagati mu gihugu, mu gihe n'imiburiburi 35,000 bahungiye mu gihugu kibanyi cya Angola. Mu buseruko bwa Congo naho iryo shirahamwe rivuga ko yab'imigwi igwana cyangwa igisirikare cya leta bakomeje guhohotera abanyagihugu no gucukura ubutare n'agataka atacamira mu buryo butemewe n'amategeko. Nko mu Burundi iperereza n'igipolisi na za sentare vyagirizwa kuburabuza abanyagihugu no kubaka uburenganzira butandukanye. Mu mwaka ushize Amnesty International yemeza ko abaharanira agati y'akazi na muntu muri Congo n'abamenyeshamakuru abatishwe bahohotewe canke naho barangazwa. Iryo shirahamwe risigura ko mu mwaka w'2017 waheze imiliyoni 2 z'abanyekongo n'400,000 barenga bugarijwe n'inzara. Amnesty International ryagiriza inzego z'umutekano za Congo gukoresha inguvu zidasanzwe mu kubuza imyiyerekano itegurwa n'abadashigikiye ubutegetsi. Kamwe mu turorero dutangwa na barundi biciwe ikamanyora ku wa 15 ukwezi kw'icyenda umwaka uheze bariko basabire kurwa rya bagenzi babo bari bafungiwe mu gisirikare. Mu gihugu cy'u Rwanda naho icyegeranyo cya Amnesty International cyemeza ko uruhigi rwakomeje kwibonekeza ku banyepolitike batavuganwe n'ubutegetsi imbere n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Iryo shirahamwe rivuga ko ivyo vyabonekeye hanini mu kwaka abantu uburenganzira bwo gukoranira hamwe gushikiriza ivyiyumviro hamwe n'ubwicanyi bugeretse ku inyuruzwa ry'abantu mu buryo bugoye gusigura. Ibiro bikubukira komite yungirije urwego rwa ONU rujejwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu nk'akarorero vyemeza ko vyasibije urugendo rwari rutegekanijweyo kubera inzego z'igihugu hari ibibanza bimwe bimwe zumvirizamwo abantu canke zikabafungiramwo mu ibanga zanse ko baronka uburenganzira bwo kubijamwo. Nasionali vuga ko ari honyangwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Igihugu cy'u Rwanda kinagirizwa kandi gufunga imbohe zimwe zimwe mu buryo bunyuranye n'amategeko. Akarorero gatangwa na Kareopolo Munyakazi yakuwe muri Amerika atahanwa mu Rwanda mu 2016 aho yagiriwe n'icaha cy'ihonyabwoko maze ahanishwa umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose. Amnesty International ivuga ko uwo mugabo afungiwe mu kumba ka wenyene izorema mu Gifaransa. Ivyo navyo inama ya ONU ijerwa atakazi na muntu ikaba yavyiyamirije. Icyo gihugu ariko hari ibintu bibiri nyamukuru gishimirwa kuba cyashizeho kinakomeza amategeko akuri kumirwa ry'abakenyezi n'abigeme no gukomeza kwakira impunzi z'abarundi. Icyo cyegeranyo cya Amnesty International cyakozwe mu bihugu 159 byo ku isi. Iryo shyirahamwe rivuga ko muri rusange umwaka wa 2017 umutekano muke n'ubukene byibonekeje mu duce twinshi tw'isi biza kunyurwa n'ingingo zo gutubika ubuvubi hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello Joelika neza arakenuye cyane no nkuriwe mushaka gusura kwimva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara dusubire mu gisata c'impunzi ariko ubutubabwira ivyerekeye impunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zisaba kuronswa ivyangombwa zo kurangura umwuga wo kunyonga amapikipiki. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga yuko kuba badafise urupapuro bariko barahomba cyane. Umenyesha makuru wacu muri Kongo Vidaste Ngabo aradusigurira.
Kuva polisi y'igihugu cya Kongo ikorera mu mujyi wa Uvira itangirije igikorwa cyo gusaba ibyangombwa by'irangamuntu ku bagenzi no ku bamotari binjira mu mujyi wa Uvira. Abakora umurimo wo gutwara za moto mu nkambi yo mu Rusenda bagera kuri 20 batangaza yuko ko badafite irangamuntu ya Kongo byatumye bahagarika ingendo ziva mu Rusenda zerekeza mu mujyi wa Uvira kubera gutinya ko bashobora gufungwa. Nkuko twabisobanuriwe n'umwe mu bamotari bo mu nkambi yo mu Rusenda wari wafunzwe kubera adafite ibyangombwa.
Turava mu nkambi tukaja mwibara kandi nigituma tuja mwibara n'inzara dufite mu nkambi. Iyi nzara tunafise mu nkambi ni nayo dutera kuja mwibara tutamenyereye. Ikindi nasho tushise mwiryo barabara barasaba ibyangombwa by'iki by'ikongomani twerekanye by'ikirefije ntibemera badushaka mu gasho cancane. Mvuze mpere ku munsi w'ejo heze twaragiyeje n'umotari naragenda shika ibuvira n'ubita kivovu ndasanga hari ambushe y'abapolisi n'abaruraje nkiyashika abantu babiri nari impese umwe yari umurundi wundi yari umukongomani. Ndabaza none ko iryambushi iri harya tuharengana ute? Mwaravuga uti je ndafise ikarite y'ikongomani wundi na ndafise ikirefije n'undi umotari w'umurundi nyene umugenzi wacu yarafashwe arafungwa kandi yerekanye ikarite y'ikirefije bamfashe barambwira uti wewe ko atavyangombwa ufite by'ikongomani uri umurundi mwebwe warundi nimo mutere ndi muri Kongo icara harya sinari kugutera akanyaro canke iki nese nijaraho banyeretse ico nakoze nashe mfate nimero mu telefone ndazuzu kuboko ndatelefona boss wanje namwigana ngene bimeze niwe yashiye aza kunsabira ikigongo aransabira ikigongo kwera atakamba gushika hatanga 30,000.
Mu kiganiro radijwe rya Amerika yagiranye nawo umutari bakorera mu nkambi yo mu Rusenda kuri iki kibazo kimaze iminsi 3 igipolisi gisaba ibyangombwa abagenzi nawo umutari abakora uyu murimo bavuga yuko kuba batari gukorera mu mujyi wa Uvira bimaze kubinjiza mu gihombo.
Duca dukorera ngaha nyina ma transivire n'amafaranga ntayo duhitamo kwicarika ama moto mu nzu kuko nta kazi gahari tujya dushye mu parking moto zikicara ngaho tugakura ama moto tuyatahana nkajo imoto ni yanje ariko nyimoto nanwe yitiro zibirwera mu gitondo nka ndashika samoya zikirimwe nta kintu ndakora urumva bisa nkuko nyene mba ndiko nta kintu mba ndiko nkora bica bisaba ko rero imoto nkora mu parikingi nkashira mu
mu gimpunzi zo muri iyi nkambi zirushaho kugenda zitakinzara ndetse no kuba zaragabanyirijwe amafaranga zari zisanzwe zikoresha mu guhaha. Abakora umurimo wo gutwara za moto basaba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi hamwe na ASER ko yabasabye ibyangombwa bibahesha uburenganzira byo gukorera mu mijyi ya Kongo ari ntankomyi bafite.
Iyo carte directe bavuga ntikwiye kutwe tuye abarundi grene twoitunga rero kintu twosaba twosaba yo CNR igende ijibaye imbere iduhigire ibitambulisho tushaka kuza tugendera ko bamenye twe byose yuno murundi mu motale ari mu Rusenda. Iyo kintu gende twa twosaba
nkubu twasohoka inkambi tuhagende bubvira twagaruka tukaronga Versema none ubu ngubu na Versema tukironga ahubwo gusa ikintu twasaba CNR yo dufasha na ASER kadufasha bakaduronderera byangombwa kugira ngo tuyungunganye natwe mu buzima bw'imbere none tuzoguma twicaye mu nkambi atakaza
sabo mutari bo mu nkambi bonyine bafite ikibazo cyo gutinya gukorera mu mujyi wa Uvira kubera kutagira ibyangombwa ahubwo n'abarundi bari basanzwe bakora umurimo wo gutwara moto muri uyu mujyi wa Uvira uwo batari gusangana ibyangombwa by'inzira bya CPGL nawe ari gufungwa Ndasengabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda w'umuntara kivuye amajyepfo
mukanya isase nibiriko biranungwa no gwakumbuga ngurukana bumenye
cha bijya bije biranungwa no gwakwa rivye
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivye
nivyo
nivyo
eka sivye
dupinge
dupinge utangike
mupinga mupingi umvire zijwe rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
mu kwezi kwa gatanu abarundi biteguriye gutora ego canke oya kuvyerekeye ihindugwa ry'ibwirizwa nshingiro ukwandikwa kubazotora kwaheze ku munsi wa gatandatu kwagiye kuravugwa ko ibitari bike biceye ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse hari n'amasanamu yacanacanye ko yerekana bamwe mu bigisha gutora ego abandi nabo bakigisha gutora oya ariko hakarangwamwo iterabwoba kuri bamwe n'abandi uno munsi rero abatari bake baradusavye ko tubasubiramwo inkuru twari twabacishije jemo ku munsi wa kane aho twagarutse ku video yacanacanye ko kumbugangurukana bumenyi yerekana umwe mu ndongozi zo hagati mu gihugu cy'u Burundi yoba yaragiye abwira abanyagihugu ivyo botora mugenzi wacu Diane Ndonse niwe yari yiduteguriye
amasanamu ariko araca kumbugangurukana bumenyi yerekana abantu bariko barigisha abandi bisa naho arabo bakoranije ubutumwa babaha ni kuzohana uzotora canke akigisha abandi gutora oya mu matora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro abo bigisha bigaragara ko bigishirije mu bice bitandukanye binavugwa ko harimo na musitaneri wa komine Gashoho Desire Bigirimana ikindi nuko basa n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kubw'indamukanyo yabo uko guhana nako bigisha kubatazotora ego gukoreshwa mu majambo atandukanye nko guta mu mutwe guhongora hamwe no kuboha bamwe mu banditse ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko arakumiza ayo majambo mbere bakanavuga ko ateye ubwoba mu ntwaro bavuga ko ari ububeshi bukogwa mu ntumbero konona umugambi w'inyanyurwa y'ibwirizwa shingiro Trans Ntayiraja n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu
iyo yemirije ibihe bikomakomeye mu gihugu haba hariho abantu batunga ubugambi bageza gutegura amamontage kugira bashobore kumvisha abantu yuko ivyo bintu bishobora kuba kandi ari umugambi mubi no guhakara rero imbere y'uko mvuga mwibuke hari mu 2010 aho basohoye video iri ko abantu bafise ibihiri bashava yuko ari mbonera kure bafashe amasanamu yabika ibihiri usanga na maremendanya mwibuke ca gihe Pierre Kavera Mbonimpa yari maremendanya bakazana amasanamu bwahandi hantu bakabeshwa mu Burundi biruka ikarushi ingene bagiye kuriza kugura abantu badabashanamu yari muri Afrika y'umurengero aho bica abantu mengu muhamedo k'igikoko bakavuye kuri kamera muri karushi kandi yari babikora bashaka kujya bishyura umugabo uri kutegeka kugira ngo ushafu cyangwa undi mugabo ariko byama bimeze twebwe rero imvugo bene izo nta gaciro tugiha twebwe duhanura abanyagihugu kubahana kubaha mugenzawe gukorera igihugu kwitabira amatora kuko ni uburenganzira bw'umuntu wese
ariko rero murunani amizero y'abarundi rurongowe na agatongwasa atavuga rumwe n'ubutegetsi babifata nk'ukuri Pierre Celestin Dikumana arongoye abashinga amateka bo muri ugo runani avuga ko ari ibura rya demokarasi mu gihugu
byo nivyo twamye tuvuga ko biba biteye agahinda mu gihugu kuko ni igihugu cacu citirirwa ko kiri muri demokarasi muri demokarasi rero abantu barayaga bakavugana umwe wese akashikiriza icyumviro ciwe uko acumva kugutera ubwoba abantu rero ko bategerezwa gutora iki canke kiriya ni ikimenyetso cy'uko aho hantu ata demokarasi bihari kuko umuntu ntategekwa ivyo yateza kwiyumvira canke kwemera umuntu akora ivyo abona bibereye mu gihe bitariko birasambura
iruhande y'aya majambo y'iterabwoba hari n'abanyagihugu baburabuzwa mu bikorwa byabo bya misi yose mu gihe baterekanye agapapuro biyandikishirije ko bazoja mu matora aba ni bamwe mu bo mu ntara cy'ibitoke bavuga ko babuzwa kwivuza hamwe no kuvoma amazi ku mabombo rusangi
Je basabye akajya gapapa kamatora bambwiye akumugabo wanje bacambwiye ngo ningende nta kindi nashenje kondera amazi ahandi bisaba nyene abatungu babatishe kubacu bakayaka tuvugenye kugatunga amazi
jewe mutenye wanje yaragiye kwa muganga ejo abatari babufite barabirukanye basubira inyuma kubuza na mutenye wanje kukari yagiye akitwajije we yararonse umuti nuko twese two kwitwararika twese tukaburonka
aho bihenze bakwiye kukagendana kuko niko menga umuntu yokoresha ubu niko kagezwe
nibinyane Pierre Celestin Ndikumana arongoye abashinga amateka bari mu runani amizero y'abarundi abifata nk'iterabwoba ikoregwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi
nk'ivyo navyo nyere bica muri rya terabwoba nivyo kuri twese turashigikiye ko abantu baje kwiyandikisha mugabo hariho ikintu twokwiye gutandukanya hariho ibyo umuntu ategerezwa gukora n'ibyo afitiye uburenganzira ibyo ufitiye uburenganzira rero urashobora kubikora canke ntubikore twebwe naho dutera kamugwa abantu baje kwiyandikisha ntawe twoshira ku inkoni ntawe twoshira ku iterabwoba uretse gusa ko byo babibabaje ko haba habarundi bataje kwiyandikisha bigeze aho abantu babuzwa no kuja gusuma babuzwa no kuja gukora ubutukorwa twabo mu mirima n'ikiringo cyo kwiyandikisha kitarahera ngo bagararije ivyo no kuri ndumva ko nayo nyina ari ngendo mbi kandi simbona nico bihutira naho bocongera ntacu ntacopfa kubwanje naho bavuga bati turongeye kwiyindindwa none ibintu byo mu kwezi kwa gatano bonongera ko niyo ndwi abantu bakabandanya abatashoboye kwiyandikisha bakiyandikisha
ariko nubwo biruko amategeko agenga amatora yo mu Burundi ntavuga ko umuntu abwirizwa kuja mu matora itegeko ry'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 46 iratomora neza ko umuntu afise uburenganzira bwo gutora ariko atategeko rimuhata icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu rugendo yagize kuri uyu wa kabiri agenzura uko igikorwa cyo kwandika kiriko kiragenda yaravuze ko atategeko abantu bahabwa byo kwiyandikisha
igushika ubu nituragira itegeko ryo kwiyandikisha kugira ngo umuntu aje gutora nko mu birigi udatoye urari hamande no kuvuga ni itegeko itwe rero ntiyabitegeko mugo twenje cyo tuca guhimiriza aho twaciye hose nawe twafashe ngo nguvu ngo aje kwiyandikisha kukwira nkubera itaraba itegeko mugabo umwe no igihugu wese arafise uburenganzira bwo kugira icyo yifuza kuko itaraba itegeko ubwo twiba abategetsi abajeje intwa ico tukwiye ni guhimiriza kushukuru umunsi turacahimiriza kugira ngo abene igihugu aje kwiyandikisha kubgabo
icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ko abategeka abandi ku nguvu ko bakwiye kwiyandikisha bakwiye guhanurwa bene izo mvugo zo masanamu zaciye ku mbuga ngurukana bumenyi zavuzwe ko byinshi tubasomere bimwe muri byo duhere kuri uyu avuga ati abo bagabo bariko barigisha ivyo bamenye ko bazobazwa ivyo bariko barigisha nabigishije genocide mu Rwanda baracyafatwa kubera ama video bafashwe natwe tuzobafatisha kazima twayibitse uyu nawe asa n'utewa kagongwe nabariko barabwigwa ati eheje wabo bantu uyu ndi nawe ati mu kirundi baca umugani bati urucira mukaso rugatwara nyoko barimba bigera abo bigisha bazohagarikwa kandi mu byukuri bazagirizwa yuko bigishije abandi imigumuko kandi bari ko bavugira hejuru ibyo biyumvira gusa hari n'uyu avuga ati yoho intera hamwe gusa tubandanye n'uyu avuga ati nihe nyungu yuko umuntu yiyandikisha ku nguvu kandi atawuzi ca zonatora tugarukirize kuri uyu avuga ati oya namwe iryo ni rementanya turazi ko igihugu mwama mushaka kugicafuza ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse arakenewe nino kuri uduce dusozera kino kiganiro wanyu mu ntara cuno musa ariko imbere ko duhana gahindukira ndabibutse muri make ku iminsi itatu irumanye impunzi z'abanyekongo ziharurwa mu bihumbi ziba mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda zikambitse imbere y'ahakoresha mijya onu gita impunzi RCR basaba ahanini gusununurirwa ubuzima bwabo kuno musi wa gatatu husohoka arasohoka ariko ntawemerewe kwinjira yamaze gusohoka iyo nka iyo aho akorera RCR abavuganye ijwi rya Amerika bavuga yuko umwanya n'umwanya inzara n'inyota ihava ibahekura mwabyumvise kandi ibihugu by'u Burundi u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagirizwa ko mwaka w'2017 vyaburabuje abatavuga rumwe n'ubutegetsi biri mu cegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu gita hagateka kazi na muntu Amnesty International casohotse kuno wa kane mu gatondo ivyo bihugu byo mu biyaga binini kandi biregwa ko vyatoteje agateka kazi na muntu n'abajejwe kugaharanira Ninonga hariro ncuti bakunzi duce dusozerera mwakoze mwe mwatwumviriza mwakoze mwese mwafashe akanya kugira ngo mushobore kubana natwe igice saha 10 muraza kubaha gufi ya radio yanyu mu kiganiro muri isanga turaza kugaruka kuri ico kibazo c'impunzi z'abanyekongo bo mu ikambi ya Kiziba mu Rwanda zikambitse imbere hakorera ishami ryawo n'igitaho RCR ahandi twatumiye kubana natwe ni masaha ari imbere mu makuru atandukanye igice saha 12 aza ko ari amakuru ariko aravugwa mu Burundi igice saha 1 n'igice naho aza ko ari amakuru arambuye azo ariko aravugwa ku isi na cane cane muri Afrika muroranigwe Diane nahazwe Innocent Kimenyi hamwe na engineer Linas twari kumwe muri kano kanya turabifurije kugira amahoro aho muri.